Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahahereye bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu ugenekezo gicenda ruheshi mwaka 2023 turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye nayo akaza kuba agizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira urusasuma ruriko rurakogwa rukorerwa abanyagihugu bo muri komine ya Kayogoro rwinyigejemwo byinshi hamwe ngo goba rwinyegejemwo iterabwoba ry'umugambwe uri ku butegetsi ukaba uri kurigira ku banyagihugu ahandi naho ni ubwoba bw'uwo mugambwe ku byerekeye ibyo gutsindwa amatora y'imirije maze gukurikira Frederic bamvuga inyumvira ni umwe mu batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD ishyirahamwe Rukristo rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akatse Burundi rasaba leta gukingira abanyororo bo mu mpimba batewe n'indwara yatanguye no kubahitana nabyo nyine muraza kubikurikira muri ano makuru ishyirahamwe Sosumo muritekanya kwimbura umwimbu waryo ariko rero ngo rizobanza kududa igiciro c'isukari kugira ngo rishobore guhangana n'iduga ry'ibiciro ku byankenerwa bakura hanze y'igihugu muraza gukurikira umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye bikaba byafundikiwe mu nama nshikiranganje mukanya nido ry'ano makuru ndasubiye kubaha ikaze
Inzamba
turasubiye kubaramutsa makuru ajyanye n'agati y'akazi na muntu n'akabanyororo abanyororo batatu baramaze kwitaba Imana mu ihoro rikuru rya Mpimba bahitanywe n'indwara itaramenyekana byo bishyikirizwa na Jean Claude Ntiburumunsi arongoye igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akati Burundi Jean Claude Ntiburumunsi ahamagarira leta kwitwararika abo bafungwa kugira ngo ibakingire kuko ngo iyo ndwara ibandanya kwandukira n'abandi Jean Claude Ntiburumunsi arongera agategera akama amashyirahamwe ajejwe ubuvuzi n'ayajejwe agateka akazi na muntu kugarukira kuri abo banyororo mukurikire Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri Akate Burundi
aracikira ngo kitarenga indwi Akate Burundi yerekanye ingorane ziri ko zirambuye rya Mpimba aho abategetsi batwaraboheraho kwari igihugu kambere n'abajejwe by'amagara y'abantu mu gihugu batariko baritaho uko byari bikwiye ingwara yadutse mu ihoro rya Mpimba ikaba iriko irararika ifata abantu ku bwinshi kandi bakavuga yuko amaze no kuba abamaze kwitaba Imana naho twabivuze rero twe tubona yuko n'ubu atakiko kirakogwa cihuta kugira ngo iyo ngwara igwanywe bakingire abanyororo bari no ku bwinshi burengeye cyane mu ihoro rya Mpimba badufatiye ku bushobozi igihugu cya rifisi n'atakiriko kirakogwa rero iyo ndwara yo yabandanye itera imbere ku rwego kurugero rutebwo nkuru dufise mu rero nuko abaze kuba abanyururu baba bashika kuri batatu amaze kwitaba Imana abandi nabo n'ubu bagwariye muri dispensaire ya prison kandi naho nyene iyo dispensaire yamaze kurengerwa mbere baba bafashe n'ikindi kibanza cyahora kifigwa nk'abanyururu baba batera ingorane mu mabohero aho bita tingitingi mbere cyahora kicakira nakoreshwa mu fata nabi abanyarwanda bafatwa n'abatavuga rumwe na leta n'umunsi bisa nuko aribo bariho bariko barashyira abanyarwanda bafashwe n'iyo ngwara kugira bakure mu bandi kugira kandi twagira tusongere kandi gusaba leta y'u Burundi kugira ngo ize ifashe abanyarwanda bo mu ihoro rya Mpimba bari muri izo ngorane ibakingire nibabandanye bafatwa kandi bitaba Imana ku rugero ruri ku ruravugu turasaba kandi n'amashyirahamwe mpuzamakungu kambere nayo mu gihugu byerekanye agati y'akazi na muntu canke mu by'amagara y'abantu ko bugenda muri iryo bohero bakaraba ico bofasha kugira ngo batabare turasaba mu CNDH ko bushika aho mu Mpimba bakibonera ingorane ziriyo hanyuma bakashobora kuvugira abanyororo mu nzego zibijejwe
mugisata cha politike abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bo muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba muri kino gihe baratekewe n'ubwoba kubera rusansuma iriko irahabera rusansuma ikaba ariyo kwandika abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ku ruhande rumwe nabo mu migambwe itavuga rumwe n'uwo mugambwe ku rundi ruhande abatavuga rumwe na CNDD-FDD babonamwo umugambi wo kuzohava babagirira nabi mu minsi iri imbere kubera iyo rusansuma. Ni inkuru tubaza Karine Dusabe.
Amakuru dukura muri komine ya Kayogoro hatumenyesha ko iyo rusansuma yatangwe hirya y'ejo ku munsi wa gatatu kwigenekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa gatandatu turimwo rikaba ririko ribera ku mitumba yose igize iyo komine. Ayo makuru avuga ko iyo rusansuma iriko ikogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure rugenda kunzu kunzu kwandika abantu bari mu mugambwe CNDD-FDD ukwabo n'abari mu migambwe itavuga rumwe na leta ukwabo. Bivugwa ko bashira ko imyaka n'igitsina byo wese babanditse abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bavuga ko badatahura na gato ico iyo rusansuma igamije, bakaba bibaza ko abari mu mugambwe CNDD-FDD bariko bashaka gutera ubwoba batavuga rumwe nawo kumvo z'amatora yimirije. Bafise ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi n'izo mbonera kure mu minsi iri imbere narigeze babazwe imigambwe barimwo kubera iyo rusansuma, ari naco gituma basaba bashimitse ko abategetsi babijejwe bahagarika vuba na bwango iyo rusansuma amazi atararenga inkombe. Kuri ivyo vyose twagerageje kurondera mu stanero wa komine Kayogoro kugira agirisha bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe.
Arakoze Karine Dusabe ko rusansuma ruriko rukogwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo ni ikimenyetso cy'ubwoba uwo mugambwe ufite harimwo no gushaka gutera ubwoba abatavuga rumwe nawo. Ibyo bishyikirizwa na Frederic Bamvuga Inyumvira arongoye Runani Sefor Arusha ko batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Frederic Bamvuga Inyumvira avuga kandi ko byerekana ko leta ya CNDD-FDD atakindi kiragishinga atari amatora yimirije. Frederic Bamvuga Inyumvira:
ntuyibaze ngo ntibirekuwe n'amategeko y'amategekozi yakora mu gihugu. Bavuga ibyo biyumvira bakifuza ko bicika itegeko batarabye ko bibabaza abandi cyangwa bitababaza abandi, ntacyo bibabwira. Uyu munsi bari mu gihe harimo barategura amatora, nicyo gituma bagira ibishoboka byose izo nsansuma zabo. Bwa mbere birimo mu gutera ubwoba abatavuga rumwe nabo, urabona imyaka 20 igira ihere bari ku butegetsi, ariko Burundi aho gutera imbere n'icyose gutera busubira inyuma. Nacyo gituma rero ntubaza amategeko ko iwabo iwabo ni ishamba ryabandanije, kuko mu ishamba nta bwizwa nshingiro ririyo, nta mategeko ariyo. Icyo umukuru yumviriye kibico nyene uwo giciye kubiri ni gukubitira ku buhomba. Burya rero dutwagwa uko nta cyahindutse, ari nacyo gituma dutangazwa n'ibyo bariko barakora bazokama babikora igihe cyose bazaba bakiri ku butegetsi. Nacyo gituma ibyo ndiko ndavuga si bishasha, nibyo nama mvuga. Abarundi barakwiye kumenya iyo bari bakava ibuzima bakaje ubuntu bakiyumvira ku gihugu ari cyabo atari ico abaje kubafata mpiri.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawe amakuru tukabateguriye arabandanya mu gisata cy'ukwiyunguruza. Kuri uno wa gatanu ngo ntibyari byoroshe mu gisagara cya Bujumbura biturutse ku ikena ry'ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu. Benshi abaja ku mirimo itandukanye bacerewe kubera atamiduga baronse yabunguruza. Abantu benshi mu baja ku mirimo yabo bacerewe kubera atamiduga baronse yunguruza abantu, hakaba baciye bahitamwo kwagenda n'amaguru. Ni inkuru tubaza Eddie Claude Ninenazwe.
Ku bituro bitandukanye byo mu gisagara cya Bujumbura, aho abaja ku mirimo bategerera imiduga kuri uno wa gatanu mu gitondo, haboneka abantu benshi bihebuye biturutse yuko babuze imiduga ibunguruza. Abava mu Kanyosha bari barundaniye ku gituro cyo ku iseminari ntoya yo mu Kanyosha, aho bari baje bibaza ko hoho bahava baronka imodoka zibunguruza ariko barayibura. Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura muri bamwe mu banyagisagara akaba atumenyesha ko benshi baciye bahitamo kugenda n'amaguru. Ibintu byari byifashe uko nyene kubava Nkengabusoro, kuko bashika kumusaga ata modoka baronka bagaca babandanya mu gisagara n'amaguru. ekanabava muburaru kubigisagara mungagara kinama chibito kena kamenge na mwenyene nijari joroshe kuyunguruza. Bamwe mu bakoresha imiduga yo kuyunguruza yo mu bwoko bwa Quatre bamenyesha ko imiduga yabo imaze iminsi ibiri ku ma station irindiriye igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ariko gushika kuno gatanu atanamwe washobora kubona nima mu gisagara cyose. Bamwe mu biyunguruza babuze uko babigira bakaba bari bahisemo gufata amatagisi. Naho umuntu akaba yari amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu ahora hari wa amafaranga amajana atanu na mirongo itanu ku mabisi. Abanyagihugu bakavuga ko ikibazo cy'ikena ry'ibitoro cabaye akabibera abahinga kuko atawuzi gushika ryari kizoba cabonetse, bagasaba nyabuna babijejwe gukora ibishoboka kugira ico kibazo gitoregwe umuti kuko imirimo nka yose ica ihagarara.
Edi Claude nini nahazwe urakoze leta y'u Burundi utekanya kuduza igiciro cy'isukari ku kilo kugira ngo ishe hamwe sosumo rihangane n'ibibazo bijanye n'iduzwa ry'ibiciro byankenerwa ku isoko mpuzamakungu maze rishobore gutanga umwimbu uhagije. Mu nama abashikiranganji yakoranye kuri uyu wa kane abashikiranganji basanze ishe hamwe sosumo riko rikora rihomba na cyane cyane ku isukari iva hanze igihugu ibishobora gutuma iryo shyirahamwe rihomba burundu. Kurikira Prosperi Ntagwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi w'iyo leta nyene.
Ishyirahamwe sosumo ryimbura ku mwaka amatoni y'isukari agera ku bihumbi mirongo ibiri. Iyo sukari ntikwiye uravye abayikeneye kuko ku mwaka habakenewe iyigera ku matoni ibihumbi mirongo itatu na bitandatu kandi biguma biduga. Ishyirahamwe sosumo ribwirizwa kurondera isukari hanze y'igihugu kugira ngo abayikeneye bose bakwigwe. Ibiciro bihari ubu byashinzwe muri ntwarane mwaka w'2017 bikaba bitacemerera sosumo kuriha ibyankenerwa kubera ko uburyo kibukura mu idandazwa ry'isukari iyo ibiciro by'ibikenerwa mu ihingurwa ry'isukari biduze bigira ingaruka mbi ku buzima bw'iryo shyirahamwe. Kubera ko ibijyanye n'ivunjwa ry'amahera byasubiwemo, ubu sosumo idandaza isukari yaranguriye hanze ihomba. Ibyo bigashobora gutuma iryo shyirahamwe ryugara hamatacokogwa n'ingoga. Mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo, urwandiko rushikiriza ibintu bibiri bishobora gukogwa. Inzira ya mbere, kuduza igiciro cy'isukari. Inzira ya kabiri, guhebera sosumo amatagisi yahora iriha. Inama ishikiranganya imaze guca hirya no hino ku rwandiko, yasanze sosumo itarira busema byumvikana ku giciro cy'isukari cyosubigwamo, ariko icishikiriza ibi bikurikira. Ubwa mbere, gusubiramo neza ibiharuro mu kwerekana icy'isukari imbugwa hagati mu gihugu yinjiza be n'icyo irangurwa hanze y'igihugu isaba kugira ngo hashingwe igiciro cyumvikana. Ubwira kabiri, kwerekana ibikenerwa mu ihingurwa ry'isukari mu gihugu kugira ngo haboneke icy'ikiro cy'isukari gisaba, kimwe bita mu gifaransa coût de production. Ubugira gatatu, kugira icigwa kijanye n'ingaruka zatumwe no gusubiramo ingene amahera mva makungu avunjwa mu gihugu kugira ngo gishikirizwe abafasha u Burundi.
Yari Prosperi Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi. Ningaje dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe na utaha.